Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Turi ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu. Naho ku maradiyo muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Adusaba oni ko yofuta maraporo yose y'ibinyoma n'amaremantanya yahawe n'abanyaburaya kuko bahenzwe n'ababirigi.
Uyu ni umukuru w'igisagara cya Bujumbura, Fredy Mbonimpa, mu myigaragambyo yabaye i Bujumbura uyu munsi ndetse n'ahandi. Imyigaragambyo yo kwamagana oni ni mu makuru rero. Mbere yuko tujya mu Burundi, inkuru irimo ivugwa cyane ku isi ni urupfu rwa Fidel Castro. Fidel Castro yari afite imyaka 90, yategetse Cuba imyaka 47 yose, kuva mu 1959 kugera mu 2008. Yasigiye ubutegetsi murumuna we Raul Castro ufite imyaka 86 kuva rero mu 2008. Noneho mu Burundi, abantu ibihumbi bagize imyiyerekano i Bujumbura biyamiriza umugambi wa Loni wo kohereza abahanga gukora nyeti ku bwicanyi bwabaye kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Eloge Wilika neza araduhiye inkuru.
Imbere ya ambasade y'Ububirigi mu Burundi, ururimba ruhagize igihugu nibwo rwasozereye imyiyerekano. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura, Fredy Mbonimpa, yabwiye abitavye urugendo icatumye baja kugandagaza imbere ya ambasade y'Ububirigi.
Leta y'u Burundi kandi yarayiguye mu gahundwe aho yumviye ko inama ngenguzamateka y'Ububirigi yakiriye akagwi k'abarundi bagize uruhara mu gutera akajagari mu Burundi no mu gutembagaza ubutegetsi ku nguvu kw'igenekerezo rya 13 rusama 2015. Ni agasuzuguro kuko inama ngenguzamateka y'u Burundi yari yandikiye inama ngenguzamateka y'Ububirigi yimenyesha ko iyakigwa ryabo bahasi ba demokarasi rishobora guhungabanya imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ububirigi. Iyo nyifato Ububirigi bwaraye bugize iragaragaza neza ko Ububirigi bwamye ari nkwezi y'amarere mu gihugu cyacu.
Mbonimpa yanavuze cyo Leta isaba ONU n'umunyamabanga mukuru wayo Ban Ki-moon.
Adusaba ONU ko yofuta amaraporo yose y'ibinyoma n'amaremantanya yahawe n'abanyaburaya kuko bahenzwe n'Ababirigi. Leta y'u Burundi isavye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kurenganura u Burundi mu guhagarika ingingo igayitse yafashwe n'urongoye akanama kajejwe agateka kazina muntu muri ONU yo kugena abo yita abahinga boza gusongera isibe mu Burundi.
Mu vy'abari mu myiyerekano basavye harimo kw'ishyirahamwe ryigenga ry'igiteka ryofutwa Burundu. François Xavier Ndaruzaniye arongoye ishyirahamwe Izere ari mu babisemereye namubajije icyo abimutumye.
Bijya bintu iri giteka yavuze na FDH ni ukugira gusa bace amacandya baronke aho bashobora kuba barasembera muri ibyo bihugu by'u Rwanda za Belgique barimo, sino mu gihugu cy'u Burundi nta nyabwoko rihari, n'abajya bari hanze bajya bari giteka ba Forske ba Focode ba Kate ba Margaret barankitse ba FDH bose abikigongo Leta y'u Burundi kuko ni umubyeyi boze bakavuga ati twari henze abazungu baduhaye mahera kugira turaje turata u Burundi mu manga turashaka ro yuko igihugu cacu dusubira kucubakira hamwe aho kugisambura n'ukuri kw'Imana twosubira tukabana Burundi neza.
Ubwo nta karimbi barenze usaba yindi shira hamwe yigenga ko gyofutwa.
Navuze ko atakarimbi narenze iyo FDH yafatanije na rigiteka mu kubesha ko mu Burundi hari ihonyabwoko babandanije ngendo Leta niyifute hako tubona iryo shira hamwe ribandanyita igihugu mu manga.
Imbere yo gutangura urugendo bari mu myerekano bahuriye ku kibanza citiriwe kwikukira ko Burundi biragije Imana, hanyuma bacafata inzira yo mu gisagara hagati imbere yo guhingukira kuri ambasade y'Ububirigi.
Turaguhamagaye turabarundi ibinyoma mahanga aratuvire hasi nacyo twakoze turi hamwe turakundana ubwacu nta macakubiri nta honyabwoko ariko kubyo ibisigo bibi kubyo badayimoni kubyo umwami igisigo gisesa amaraso cyavuye hasi.
Umukuru w'igisagara yari yandikiye abakozi ba meri ya Bujumbura ko bategerezwa kwitabira imyiyerekano. Twabajije Fred Nimbonimpa ko atari ukurengera bamwe mu baba batabyiyumvamo.
Ndashimye cyane ibya muvuze kuko muri iyo baruwa ryanditswe ntiryanditswe n'umugambwe, ryanditswe n'umukuru w'igisagara. Umukuru w'igisagara rero iyo afite igikorwa abakozi bakorana batezwa kuba ariho bari. Aho rero ntaho narengeye kandi mwiboneye imigambwe itandukanye twari kumwe ngaha. Bisigura rero ko igikorwa turarikiye abanyagisagara nta kuntu no kwirebanga ndise abo dukorana no kubibutsa nkabya tubibutsa gutonda cyamwe n'inusu ni ibintu bisanzwe cyane kuko cari igikorwa gitunganije mu gisagara cha Bujumbura. Abakozi b'igisagara mu migambwe itandukanye mu madina atandukanye batezwa kucitaba. Ivyo rero ni bisanzwe.
Ku munsi wa kabiri wiyindwe inama ya ONU jeje wagati y'akazi na muntu yashinze umugwi w'abantu batatu abafasoni babiri bo muri Benin n'Ubwongereza n'umugabo avuka muri Algeria bafite igikorwa cyo gutohoza ku byaha bikomakomeye byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 no gushira habona amazina y'abakoze ayo mabi kugira ngo bakubitwe intahe mu gahanga. Eroje buri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Usibye Bujumbura, imyiyerekano yo kwiyamiriza Loni yabaye no mu makomine ya Kirundo. Abategetsi bakuru b'iyi ntara bayikoreye muri komine ya Bugabira. Hari kandi n'umushikiranganji w'ibikorwa bya leta Jean Bosco Mpawe n'Imana. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yayikurikiranye.
Muri komine ya Bugabira urugendo rw'amahoro rwahereye ku biro bya komine gushika ku kibuga cy'umupira cya Ruhehe. Muri urwo rugendo humvikanamwo amajambo yiyamiriza ivyegeranyo vyawo ni n'abahinga bayo. Urwo rugendo rw'amahoro rwitabwiye n'abategetsi bakuru bakuru b'intara ya Kirundo bari bashigikiwe n'umushikiranganji w'ibikorwa vya leta Jean Bosco Mpawe n'Imana. Ijambo ryarungitswe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'ingisho zo gukundisha igihugu ryasomwe na musitantiri wa komine ya Bugabira Rene Mukandori. Umushikiranganji w'ibikorwa vya leta asanzwe ari n'imvukira ya komine Bugabira yashikirije ijambo rishigikira iryasomwe mu Burundi bwose. Jean Bosco Mpawe n'Imana yasavye abanyabugabira kudasamazwa n'ivyawo ni
musamazwe n'abashavuni n'ibindi bishaka kudusamaza kugira itubandanye imigambi y'iterambere. Mama nasi turi kukivu. Mama nasi mara kukivu. Na hirere ni tinguvu. Nizo ziwa waraza. Nizo ziwa shaka. Kwa zitu samaza. Tuje. Mwemu. Tuye mwiki. Nimeze hirere tuandanyi. Nimeza anwete na wazo shika. Na wazo shika kuko. Mama nasi ale mjogu. Tuwa imahera na mutekana.
Ikindi uwo mushikiranganji yashimitseko n'uguhimiriza abahunze guhunguka.
Turashima yuko ingingo nyinshi zafashwe kugira abantu bahunze igihugu bagaruke. Aha ndasabye abamenyesha makuru bari ngaha. Leta y'u Burundi twarateye akamo ko abarundi bose bahunze igihugu baze kubaka igihugu cyacu. Ndashima yuko iyi komine turimo twarashyizeho umugwi ujejwe kwakira abahunguka. Abahunze ni bene wacu, ni bene wanyu, ni bashiki bacu, ni abana bacu. Nta muntu n'umwe yagiye ngaha yishe umuntu. Nta muntu n'umwe yagiye akugize kudeta. Kandi murafise amatelefoni muvugane nabo ko leta y'u Burundi izigiye kwakira abana bayo.
Melchior Nankwahomba uramatari w'intara ya Kirundo yasavye abanyabugabira kwitandukanya n'abasabira ibihano u Burundi. Ngaha yabasavye kandi abagabisha guheba ingeso y'umugwazo.
Umwimbu wari wabonetse muri Bugabira w'ibiharage byose byari byaguzwe mu migwazo. Nico gituma imvura imaze gutasura nitwamede niyo byaciye byapakurwa nabo bakomereza nyene babikuze. Wa mwene gihugu ugasanga ntagihaga na kimwe gifise ahubwo ameze nk'umuzamu, ameze nk'umuboyi uwo yamuguriye ishugwe. Uwagura ishugwe ameze nka babandi bavuza ngo u Burundi niburonge imfashanyo. Uwatanga umugwazo aguhendera ku ngobogo umwanana atazi imihanyu izokwama kw'ico gitoke. Ameze nk'abajya abantu bavuze ngo nimushire imfashanyo Burundi, nimuha amafaranga Burundi, tuzomufata nk'inya nka Burundi kuko arimo araniga Burundi mugenzi wiwe.
Muri uko kwitandukanya n'abo buramatari yisenya nka Burundi, yasabye kandi kuvavanura n'ubucuruzi buteye kubiri n'amategeko.
Baratubwira ko harimo n'abantu b'indongozi bafasha muri fraude. Mukajya bukana mbere n'ibifungurwa, twarimo tubatakamba abantu badufasha. Ubu naho uzofatwa kandi si ubu naho. Kwababwiye kuva kera hari n'abajya bukana ibindi bicuruzwa bitarishe amakori. uwo muntu harimo arafasha wa muntu koko yavuga ati mureke Burundi abakozi ba leta ntibahembwe abasirikare ntibahembwe abapolisi abaganga abigisha we uri mu Florida urimo uri bubitunzi bw'igihugu uri muwo mugwi urabimenyesha hakiri kare utuvire mu bana utuvire mu Barundi utuvire mu bantu Imana yahaye igihugu bikundiye
buramatari w'intara ya Kirundo yanashimiye abanyabugabira ko bateye intambwe mu kubumbatira amahoro n'umutekano yafatiye kuvyaranze igisata cy'umutekano mu mwaka uheze mu kwezi nk'uko turimo muri iyo komine ya Bugabira ico gihe ku mugwa mukuru w'iyo komine hakaba haza haraboneka ikibazo cy'umutekano muke mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
imiryango igera ku 1900 irimo irafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Burundi iyi miryango igizwe n'abahunguka n'abavuye mu byabo bahungira hagati mu gihugu birabera mu ntara za Kirundo Makamba na Rumonge Fidelite yishatse araduye ibindi bisobanuro
mu ntara ya Makamba hisunzwe ibiharuro bitangwa na HCR niho hafashijwe imiryango myinshi uganjeje intara kuko ho haronse imfashanyo imiryango igera ku 1996 mu manuko y'igihugu cy'u Burundi nyene icyo gikorwa cyasozerewe kuri wa gatanu mu ntara ya Rumonge aho imiryango 710 yahawe imfashanyo mu ntara ya Rumonge muri zone Kizuka igihe ko hatangwa izo mfashanyo hariho imyidogo yaranze bamwe mu banyagihugu bari bashengereye abariko barazihabwa aho ni mu gihe bamwe muri bo bavuga ko bari banditswe yamara ku ntunzi ariko barahabwa izo mfashanyo bakaba batisanze ko abari mu mugwi w'abarundi ariko guhunguka bari byandikishije ngo bafashwe yamara baronse imfashanyo bakaba batarimwo
hariho abantu barikiwe mu Rumonge muri Karatasi twarashika nk'abantu bashika 30 yumvise nk'amazina make ariko ko twagiye ku twese kandi twari hamwe twari mu kigo kimwe bese babuze amazina n'ibyo babyagenze n'aba bose barimo bubusa bukana n'amazina yabo bayabuze
ntituzi ukuntu twa twaranditswe hama bariko baraduhamagara tukabura amazina ndababazo nuko ukunda abandi baronka utuntu bahawe na UN nanze nkabura
sinahamagwe kandi naranditswe ariko abo twandikwe rimwe bahamagawe
wabajije no nigituma wuti yumvise
sinabajije kobera bahamagara baca batonda turabura umwanya wo kubaza ahubwo mwadushikira hajya mukatubariza gituma bamwe bahamagawe abandi ntibahamagawe natwe tukaronka ko gafashanyo nk'abandi
hari nundi mugwe ugizwe n'abasangwa babazwa no kugene bibagiwe hagashigwa imbere arose guhunguka
sineza ku bintu mbona biko biraba ngaha mu Kizuka mbona hafashwa bifise abo bahunze ubu ahubwo bari bagombye gusiga bataye mu manga barundi twebwe twasigaye ducungiye ntuzanye Burundi bwacu nitwe twabubogoye nitwe dukuye kuronka iyo mfasha
wovuze ko wiga
natwebwe natwe gadufize iki ni mu ntera kuri twebwe twasigaye tubogoye Burundi twebwe twasigaye tubogoye Burundi nitwe musigi kuye gupaketsa
hari utahunze kubera buze n'amahera 10
ndimo zabo ntawazigiye
muri
HCR Bernard Ntwari avugira igishyira impuzamakungu mu Burundi amenyesha ko izo ntonde zatunganijwe bayifashijemo n'abajeje intwaro yamara ariko bayidoga twarabonyemo abajeje intwaro ku rwego rwo hasi aho bita abanyumba 10 aho rero umukuru wa zone Kizuka tumubajije ku bijyanye n'iyo myidogo yatwishuye ko iyo habonetse imfashanyo umwe wese abayifuza kuyironka ko akavuga ko hashizwe imbere abazikeneye gusumba abandi Louis kamwe n'ubusa
imfashanyo zigenewe abantu bahungutse kandi babaye gusumba abandi hariho abusangara wa deplace tahungiye hanze y'igihugu umugabo baje bava mu zindi ntara cyangwa mu ndi komine ugasanga bahungiye ngabo abo nabo nyine rero barashyiramo ku rugero ruto kuko nabo baba bagowe nk'abandi n'abakumiriwe mu bisanzwe iyo hari imfashanyo nk'izi byaba byashitse aho usanga umwe wese avuga ati naje noshikigwa hanyuma kumi deja bari mu ntwara wumva yoja ku rutonde gute kandi hariho abanyagirwa atwara bababaye kumusumba iyo midogo nayo iramaho n'umutunzi wanashaka akavuga ati ndakwiye kubirunga
izo mfashanyo ziko ziratangwa na HCR ziri imice ibiri umuce wa mbere ari nawo uronswa igitigi kinini cy'abafashwa ugizwe n'ibikoresho byo mu nzu ari byo imikeka ibirengeti indobo n'amasabuni nayo umucugira kabiri ni ibikoresho byo kubaka bigizwe n'amabati hamwe n'ibiti ibyo navyo bironswa bake ugeranije n'abaronka ivyo mu nzu nyuma y'intaza Makamba na Rumonge ziyumana ko igice cy'u Burundi hazuba hagezweho intara ya Kirundo iri mu raruko bw'u Burundi ibujumbura Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
ka Ikaze mwumvili zigikino inamenwa kutegurigwa na studio Ijambo. Ikisata cho kumenyesha makuru chishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Mwana wikaza nuraga nuze wei guru jemuli kina gitondo.
Hariko nao wiki na mwagadzi. Uwero karashiti ngani. Uyo nja hose. Hekezo kugenda nda kubigiondoji.
Nuko nzi yuko tuwari tukwa afganye kuyu mwusi uza kumfasha mwini.
Uza hindu terero.
Uya nukuri nuze wei ya. Hewa wigoro uze kumfasha kubagari la tuja tukumbati. Hega turaguye mnishamba.
Amwanya fise.
Nonu gigi.
Ahogamatama.
Sa?
Na wendu ulika kumbati, ifyo ngiye mwofyoose, mende kwari kuneza imu tango wachu.
Ah, kwa rukubaza mama.
Weke ndo wadayo ni mwakina. Mwanaanje kumante mwuri konorori.
Eh? Konorori?
Mwusi, imirimba yo, sisigwa na luminata.
Eh?
Yo luminata ya hula lima.
Eh?
Na andai kendo.
He, kumbi, oya honi vyo genda.
He, wabuti. Ni teze vyosu, maranda vimenye.
Hewe, ahuko leo kwari vyo, ukakwa kukitoki cheezi urara ugisimba ne, hawa ananibara arusa luminata ya size vyo utuye.
Mfereo na vyo tanguye.
Mwane ni kindi, si vyo mugyangu.
Kindi ya vyo senda vivona. Uvigikende we mumaguru masha, nukwimuka. Tukawa muri ikanzu isikwa na luminata.
Yo. Ivyo ni ivyo. Ahantu ushaka kuburanyumviriza kantuza.
Turashaka kuburanyumviriza. Nukwibukirayo nyene. Umufu wawe mbwe bunyogo bishushe.
Mico ciyumviro nico. Hari uwo kumama muri uyu musakari inzu nziza atakibamo. Hago twari twara.
Hanyuma rero ni twamara kuyibamwo tukitwa kwa twebwe tureze bajya abana yasize. Amatungo eka nibindi byose luminata yasize. Bizo cha bitwegukira.
Basha ego. Buranjoye n'ukuri kwa mungu.
Hanyuma nayo ngo ndaguhitanire za bitoki. Ya byose biranze bitwegukira.
Mbega yemwe hari ugiye kunkira.
Yewe.
Sa?
Tambu tarike. Ubu kire tugiye kubusezera.
Kareka ntavyo womenye. Aho twagorewe. Dupfurupfurubi. Turarusa dusubira. Tukabwirirwa. Ubu tugiye kuriyo tubikwiza.
Kafe gedere rero. Harakereye ko.
Oya genda umbariye ntunze. Tuzokwimuka ryari none.
Kwimuka kugira ngo ni kera. Yo. Nimba ari byo wegeranya. Tanguru bura vyegeranya nta misi sigaye tukiba muri uno musaka
mugabo rero naho dutamba ngo tugiye kuba mu nzu nziza bizohava bigorana
hagorana ibiki wahora ndimitwe mugabo uno musi we tapya ico kibazo kindekere wowe genda gukore gusa
none gashaho baje diyo na ivete kibazo hava dutera ingorane aha nyene bazovyemera badateye igere.
Hemwe ko muhagarara guma musimba fiyake nibiki
bende kimaze kuru
akanya dutanguye ubwo mvuye kurushi
gumusimba wangu akagati madukomera
kwara hiyo nabakimera fiyake gabanya majambo tugwiza ibikogwa
nibyo
ubu naho mwumviritse
mvuga
igisirimbo muce musimba mugira turukombe twagi Ankor, Fagi. Banda musimba rero. Gidio. Hiyo byans. Asha, mutari boga. Kwa musimba reha guhagarara.
Noneho nguyo profarache basha. Aho twahabiye tugiye twaruhuka.
Niko wibaza. Banda musimba nyabo.
Kwa twaruhuka.
Johnny. Idukira nibiki? Erega noneho wasatse. Uko ni kusimba. Ndabirantuze.
Wow! Get to the Nuana Lero! Joker, you come in Anza!
You look okay, Prof.
Oya Pramani Sawa, I turn on my needs, oh! Not too much grand, huh? Sabba, one day I got you! Okay, the Magaranga got a shot of Ugana, any more? Okay, Sabba, Sabba! Who come with? No Hakunda Kuba in Hinozi Hutamashureos. I have to get that Nivazakona to the park.
Hey,
Nukugi, a mantra name. Bon, sit down in a program. Mugamo Shaka got to what to retail in advance. Canon was a call. I love these. Sit down, him. Okay, where no musireru? Shahom Gantrenem, Umuma was at the place of Okinam. Truvikan? Bon, bon, Jonathan. Jonathan gets a kuguma me gold. Harun married the Fusako man, had John.
Wapi? Jenny had your name. Won't you say warm?
Okay, how Makuri de France now and Asha Cedric? Cedric Aruga? Beka ni hanyere ko ntamubone.
Nti yaje muri atrene ma prof.
Eh.
Eh ariko prema defense ni saba kuri Cedric.
Ha okay. Naje ndamwizeye. Azokwasiha. Hanyuma abataka. Gwana Joker. Nibwe rero sinirwa ndabisubiramo murabitsi.
Murabitsi ko.
Equipe yose ihagaza kuri mwebwe. Muravyumva?
Turavyumvise prof.
Mutegerezwa gukina mu hantu mupira. Ni mwebwe muzoronka kensha ama chance yo kwinjiza ibitsinda.
Ah.
Ntimugotwe rero?
Mhm. Ntizo kumara amazana
rwose. Umviriza neza.
Mhm.
Ni mutizera ngo mukina muhanahana ni ekipe yose muzomugirie nabi.
Tuzabikora neza.
Nimba tuzotsindwa. Cyangwa tugatsinda. Byose bihagaze kuri mwebwe.
Uchama vera hino na mahoro basha ururi hano waruruzindukiye basha mbe umba rumirika
basha
eh erega we urajaye basha uri ko winyweri zakanywe ni mashini eh basha Amahoro, let us be getting good on each one. Hey, yeah, before you leave,
Beko Mengo Zaranyo here, Mumonga.
Hey,
we mumirima. Attach with Zay.
We are a former guitar against the governor of Minat.
Hey, we. Rajavana Barikubu here.
Hey, we. Uvuga bijya bitibiri.
Eh.
Eh.
Ubona gute kandebe?
Ha, kare.
Luminata yarapiri neza barya bana sindakubeshe.
Uvugura bi?
Yego. Bijya biti biharugwa mu bihumba amajana n'amajana.
Ugira ngo urabeshe? Asha, harimo umutamiro hewe.
Nkuvuye gukora yiki muri bijya sha.
Eh. Hagi bintu biragoye mwana wa mama. Umwe narimwe nza ndahicisha. Ndabe ntihagira uwo bononera.
Ewe. Oya nidurazura barabi.
Erega
tujya dupfubye turundi. Avya twokwishoborera.
Sito nyene.
Yego.
Yabagira amashure akagira no gukurikirana ibisiga ibisiga abavyeyi ba.
Oya nibyo. Zura barabira n'ukuri.
None ka mutama berahire. Ni icare.
Mbega basha ubuzwa niki kwiyicanye.
Umufuko
si kwawe.
Oho yashara kigenda.
Nta kigenda. None uciye ngaha gukora ikatakigenda.
Erega burya. Nari nteye ngenda. Nasindi ngenda kubonye. Ndireka ndabe. Kata choyondusha.
Sha. Utomboleye muryirabura n'ukuri.
Uti muryirabo
yemwe nta kintu
ahuri mukuri gaberahe
mbega yemwe nokubeshirije naje nakanyene ndikondanwa gaheze nta niso
ya nokuri ni wifate no mujisho ufuma ngori ane cyo parimwe dugwa kwa handiko nakamwana wa mama umuhogo n'ubugese
mbega ye mushaka ndakubwire gute ndebe nta kintu mfise
berahe nta chupa rimwe ry'ugwagwa wubura kumugira uti n'umwina w'ipisi
mbega ndebe vuma
eka sindagututse
none umuntu akubwiye ko atashafise kubera kudashaka kubyumva
kintu tushatse kunyima gusa ntawe ubuze icupa rimwe ry'ugwagwa mugabo ndakubwire gaberahe ewe uke ko ibintu bishobora guhinduka
ushaka kuvuga iki rero
ushaka wo mijyo cupa ndagusabye kuko mu minsi ibintu birashobora guhinduka
birashaka bihinduke none hari ingorane gabasha
nimbe kugira ngo ni kera iri cupa rimwe ndagusabye ukari inyima ejo ni uzo buri kurari isaba
mukama wanje byubu biragoye ayo majambo yose ga ndebere uri ko yavuga ku icupa ry'ugwagwa kandi nakubwiye ko atamafaranga afise
ugwagwa uri kurayo uvye sha ni wigumirize ntacho he icyo ntagiye kubura nizo nzoka
urayinyima murabona
mbega kwa tukumenye narahuge ndabera umwami nibiki
je nkene ko tuvugana nta bindi
tuvugana ibiki jewe waho shambisa niki na gapira
none ntiboza tukakinana nabandi ngo tugire equipe zibiri hanyuma dutangure entraînement
genda genda baza
je nibaza ko ivyo profe ni yera atubwiye atana kimwe watahuyemo nuko
twenga ahubwo nta ikigongo bahubwiye ko ariho bitsindira itsindo hama nawe ushuja nako
none ingorane nirihe
nayo bona
ndavyinjije hari ingorane ekipe ntibitsinze hari ibindi turondera
nyumviriza neza ariko bitegeza kumenya njyewe ni nzizi ibitsindo nta wundi ari ntuza kwigera uhihendako
ego data wanje niwe uzovyinjiza
none ubundi ni iyi
none uzokwikina na wenyine uzokwehereza umupira hamutsinde
ko burofa ngaho sha
reka nta burofa
ndakubwiye uke rero
turi ekipe joke ntushobora kwikina na wenyine ibitsindo uzovyinjiza ari uko hari umuntu agupasiye umupira
antuka si wewe
kubera iki
ndari kubwira uko nyine
kuri rya nimero bampaye ubona ari ndazoguha amapase ya bien uretse jewe nico kimwe nanje utampa umupira neza sinzogenda nsinda
reka kuri gurame no mutwe navyumvise
none
iki ushaka iki
tugira entraînement uyu mwana ushaka kudupfa kubusa zana umupira tube turagira amatekinike yo kwataka basi
je ndabi ntangorane mfise yo kwataka umupira ukeneye ko ndakwiza bivuge
okay je ntanoma
ingorane pete ingorane ndakuzunguruza
nanje ndaje ese no gute
umupira ntukora ehesha wabo uracyari umwana
wabonye ahubwo wewe
mboni
ubu ni ndafise umupira ingo nawe watake
jahiyo
ingo sha watake haragateke niko rukoresha uri kurataka ngo mba ndabe ingenu uhora ubigenza nanje ndakige
kumbe nibyo washaka
ibiki
kumbe bimwe ko kuvugisha byose kwagira ngo nyibaka dede mpora nkoresha kumwataka
nta ico vyavyishe none
urumuhimbirirwa
suku kwibaje okay nukungurana ubumenyi
ndase rero ni wimenye
mbe basha wabaye gute wewe kwese ntiduhuriza hamwe kuneza ekipe yacu
uhendandi iyo ushaka ndakizisha
nta kindi kintu jewe nshaka atari guteza imbere ekipe yacu nta kindi kandi nkuko profe niyera yabivuze je nawe ntitwobishobora
eha kwiriguri imuntu umutwe nabitahuye nta kindi ushaka atari uko bose bakwemera ushaka ku umustar
none tubari
ntabyo uzofushitse
ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambo abasezeye naho ubutaha
Gradi ijwi rya Amerika mu kino n'ikinyarwanda mwese uko mugana turabashimiye cyane tubibutse gusimya igaragambyo y'Ubujumbura no mu Kirundo yo kwiyamiriza Loni n'urupfu rwa Fidel Castro umukambwe w'imyaka 90 Fidel Castro yategetse Cuba kuva mu 1959 kugera mu 2008 no kuvuga imyaka 47 yose yafashe ubutegetsi amaze gukora revolution murakarama Imana ikomeze ibahe umugisha. Thank you.